mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese. Ijwi rya Amerika muryumvira kuri FM 88.3 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu aho ni mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi mu Burundi short waves kuri metero 19 na metero 22 kugeza mu mwanya isambiri. Mwadusanga no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com no ku rubuga rwa Facebook ari rwo VOA Radio Yacu. Ikaze mwese nshuti bavandimwe.
Abanyamahanga ntibishobora kuborohera kuko ubwa mbere na mbere ho izo ngorane zacu ntazo bazi, nitwe tubabwira uko ziri. Ahubwo ugasanga rero bamwe muri twebwe nyene kubera kutumvikana bakazumva kwinshi bigatuma badashobora gutora inyishu itomoye.
Ubu ni Ildefonse Rugema, ni umurundi ukurikiranira hafi politiki y'u Burundi. Yashinze umuhari uharanira intwaro ya cyami Ligue Monarchique du Burundi, avuga ku kibazo cyo kumvikanisha abarundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo iyerekeye ibyo biganiro bihuza abarundi bibera Arusha muri Tanzania, ndetse n'ikiganiro muri Kirukuri tubagezaho mu kanya. Mutega amatwi rero kuri radio yanyu, turabararitse. Amakuru rero yo mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri uyu wa gatanu, ibiganiro bihuza abanyepolitiki b'Abarundi byakomeje i Arusha muri Tanzania. Umuhuza yasabye abateraniye muri ibyo biganiro guhuriza ku rwandiko rukubiyemo ibikenewe byose kugira ngo hazabe amatora meza kandi atekanye mu mwaka w'2020. Bavuga ko ari bwo buryo bwiza bwo gukemura ibibazo by'u Burundi bagasubira gusenyera ku mugozi umwe abahunze ndetse n'abakiri mu Burundi. Inkuru irambuye murayigezweho na mugenzi wacu uri Arusha, Pierre Claver Niyonkuru.
Umuhuza Benjamin Mkapa yahoza atwara igihugu cha Tanzania yasavye abanyepolitike bose bari Arusha ko bohuriza ku mutu umwe wavuga utigwa matati ari mu Burundi. Professor Juvenal Ngogwa n'ubusa atwara umugambwe MLC Rurenzangemero yitavye avuye Bujumbura ari mu basabwe uwo muti.
Turiko turabikora twebwe rero tuzotanga ingene tubona igihugu cova muri aka kaga, hanyuma rero abarundi bazoheza bonyene babone ineza yabo ahiri ko abandi badashaka gutanga uburyo bwo kuva muri aka kaga bigatangwa na twebwe gusa, niyo bazoca urubanza. Hanyuma turabe icyo umuhuza azoheza ngo abikoze, cyane cyane aja gusigurira ibihugu vyo muri aka karere avyereke mu vy'ukuri abashaka ineza y'igihugu n'atayishaka. Iyo wumva aramaze kubona neza umuntu adashaka ibiganiro,
bose barahuriza ko uwo muti woba amatora. Ya Marshal Renditije wo mugambwe Iprona uruhande rutavuga rumwe na leta abona ko hari ibitegerezwa kubanza gukogwa mu gihugu imbere yuko ayo matora yo mu mwaka w'2020 aba.
Bone kuja mu matora habanje kubaho ibyo twumvikanye muri yakora tuba twasinye, ibyo nabyo ugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu, ugarukana yuko imigambwe yose biri gakora kuri kwamye, ugarukana uko abahunze baba baridere politike cyangwa abanyagihugu bose bizwa mu gihugu no mu byabo, hanyuma imigambwe yasubira gakora yigenga n'abashyiramo yigenga agasubira gakora, hanyuma bijya bita ko ari mitahe yafatiwe abantu yo bakayagarika kugira ngo dutegure ibyo bita amatora. Ibi hari byiza atavuga ati jewe nta buryo mfise, nta nguvu mfise, nta kibanza mfise kuja kuganwa mu matora.
Chauvino Mugwengezo nawe wo mu mugambwe IPDS rya mibanga yahonze igihugu avuga ko umuti wari mwiza ariko muri kino gihe ugoye kuvuguta.
Ibiganiro twe tubona ko hamwe ku ruhande rw'ubutegetsi buvyiyumvamwo ari uko tubona ko bishobora kuvamo agakiza, ariko ibiri ko turabona ngaha nigihushanye n'ivyo bintu vyose abarundi bari biteze kuri ibi biganiro. Urumva rero siho bari, kandi twari twaje dufise umutima wo kuvugana kuyaga amaso mu yandi atangiye wangura kugira none ikibazo cy'u Burundi turabe ko cyoteba kikaronka inyishu, na cyane cyane icyo kintu cyo kuvuga yuko bashaka kuja mu matora twumvikane ku bintu bimwe bimwe byo tuma abarundi bizera yuko ayo matora bobo bavuga badasiba kwerekana ko bashaka yuko bayashaka koko. Urumva rero ntibaje ibiri ngaho nivyo nta cizere
kugira ngo bose bashike kugwandika rumwe bahuriza ko abanyepolitike basabye ko bogira imigwine yamarabo bishuye ko ataco tuma bicamwo imigwi kuko bose bavuga rumwe batahubwo nakajyo keza ko gusubira kunga ubucuti hagati y'abahunze n'abasigaye mu gihugu nkuko bivugwa na professeur Ngogwa n'ubusa
irige burya nukubera wa mugenzo wi wa leta y'u Burundi ku cima abantu mu mirwi mu vyukuri abantu bari batavuga rumwe na leta baba bo mu gihugu baba bo hanze burya ntibari kune ntibari gutanu bose twahuriye ukindu kimwe nuko dusubiza agateka amasezerano ya Arusha na constitution mu 2025 vyavuyemo ico tugihuriza kuva kera ntawo hanze ntawo mu gihugu bose nico kimwe twe tubona ko kuva kera twamye twumvikana n'umwe rero twaraye twerekanye ko twumvikana mwarabonye kuko turiko tugira urupapuro rumwe ntibaze rero bagerageze kubananya uzora baracamwo imirwi abantu
bitekanjwe ko bamaze gushira hamwe ivyiyumviro vyabo bazoca babiha umuhuza nawe akabishikiriza inama y'abakuru b'ibihugu vy'akareka Afrika y'ubuseruko yamara bavuga ko atakinini bizomara kuko ari vy'uruhande rumwe rutavuga rumwe na leta gusa Pierre Clavier niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Karaveri urakoze tukivuga rero ku mishyikirano ihurije Abarundi Arusha mu gihugu cya Tanzania mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Ildefonse Rugema umurundi ukurikiranira hafi politiki y'igihugu cye Burundi akaba kandi ari we washinze umuhari uharanira intwaro ya cyami amubwira ukuntu abona iyo mishyikirano
ibi biganiro bisa nuko ari biganiro biriko bikurikira ibindi bitashoboye kugira ico bishitse ko hanyuma uko iminsi igenda tubona yuko umenga ibyo biganiro arabashaka arabihurikiramwo bisa n'uko umenga uko gushaka iyo shaka ryo kubijiramwo iriko riratituka ibyo bigatva yuko bamwe ku ruhande washaka tubwe urwa leta bakabona yuko bobo ku ruhande rwabo igihugu atangorane zikomeye gifise mu ruhande rw'abayigwanye nabo bakavuga atahubwo twe tubona yuko twoganira kuko hari ingorane ziboneka ziri ngaho kandi byo sagaseshwa rumuri
ntaguciriyemo mushere na Defense Rugema ibyo biganiro biramaze ikiringo kirenga umwaka n'igice hari ikibazo kugira ngo muri cyo gihe cyose abarundi babe batashoboye kugira ico bumvikane ku ikibazo kubwanyo kiri he
ikibazo aho kiri je nibaza yuko nkuko benshi bakunda kubiserura twanza tukaraba neza ingorane abarundi dufitaniye izarizo umuzi w'izungorane wama umaze igihe kitari gito washaka ngaha twubwa duhereye kwigandagurwa ry'umugano wa Rudoviko kwa Gasore iryo gandagurwa ry'umugano wa Rudoviko kwa Gasore ryakurikiwe no kutumvikana mu banyepolitike hama ibyo rero bica bituma haduka amacakubiri y'amoko mugaye imbere yaho twovuga yuko yoganagwa ry'umugano wa Gasore byasongerewe ni itembagazwa y'intwaro y'ubwami mu 1966 ibyo bikaba byatumye rero abanyepolitiki ntitwova ko bari n'abariho benshi mugabo incabwe zari ico gihe baciye batangura kugwanira gutwara uko umwami yataki hari kandi ari we yarise barundi ari wahuza barundi bose icu gihe waciye umenga ni impfuzi ziriko zirajyana atacamira ibyo rero byo kugwanira gutwara ku gikenye byarabandanije gushikaho haza n'intwaro za demokarasi 93 mugabo izo zose zahumurije barundi kuko ubwo bwicanyi bwabaye
n'abandi bategetsi bahavuye bagandagurwa munyuma
gume urumva ibyo zatumye yu abarundi batizerana abarundi bagiranira ubwoba abarundi atabucizera uwundi gushikaho mu 2000 aho abarundi batangura kuronderera hanze ubahuza abanyamahanga ngo baze kubahuza kandi abarundi twebwe ubwacu ari twe tuzi ingorane zacu
ariko nabo banyamahanga ntiborohegwa igihe bariko barashaka gufasha abarundi
abanyamahanga ntibishobora kuborohera kuko ubwa mbere na mbere ho izo ngorane zacu ntazubazi nitwe tubabwira uko ziri ahubwo ugasanga rero bamwe muri twebwe nyene kubera kututumvikana bakazumva kwinshi bigatuma badashobora gutora inyishu itomoye. Ikindi naco nuko ibyo biganiro mu kubijamwo sanga umenga barinda gusunikwa canke ugiyeyo nawe akagenda ku nyungu ziwe bikerekana yuko agiye mu biganiro byo kugarukana amahoro ariko afite cyo yikiye ku mutima akaba arico rero agwanira
inyishu mu kanya gatoya cyane gose inyishu ku barundi ku bwanyu yuba he
ku bwacu nkuko twebwe twama tubivuga murabona intwaro y'ubwami yari intwaro yubatswe imyaka amajana ndetse ibihumbi ariko murazi ko yasenyuwe umunsi umwe ibyo rero ntivyoreka kugira inkurikizi mbi ku ingene igihugu cahabuye gitwagwa mu nyuma
idefense rugema murakoze cyane gose kuko mwaduhaye ku ijwi rya Amerika
murakoze nkunikije
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mukomeje gukurikira radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda aho mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mukatwumvira ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro muri kirukuri mumenyereye muri amasaha.
Muri kirukuri.
What a kid of Kuri. Wenda muhari cyane ese kwa nibaza kubisigaye ariko bikudekize taki
eh reka mbaye telefone muri shi ibintu byawe nibike gasore
no
yindi reka reka telefone
oye shaje rasha
allo bonjour monsieur mushi allo ah yego nta tabumva mumbabarire ariko situation nazazaniwe ko nifuza ko mumpa muco ni gasore yatsindukiye mu biri wanje afise urwandiko rumunoma comme assistant administratif ndagenda abaze ko hari cyo mubiziko kaya gasore ndayifata ko ari tatiki
Monica pore kirukuri
bise bintu ntibyoroshe
nasubira hariya muri bajya bakezera abanyabugo tugenda tuje
tuvuga ni iki ndahehejewe
Menya ko dufite cemeza ko tuzotegwa.
Cemezo nyabaki. Bikagiye.
Ne, twatuye urwandiko ruri mu rutonde rw'igitero.
Ndakubaze kwanze. Icambere. Mwatohoje urwo rwandiko iyo rwavuye. Icya kabiri. Iyo kambo mbwira ngo njemwo kandi wumva ariyo bashaka gutera. Sekiritu zobunzanye mu niyi.
Urwandiko n'andi rwavuye. Ati ndumva nyabuko.
Icyo cyuje mubize kuti je n'ubunumva atavyemezo bikuye mu ofisi utegute yo bari umuntu ashaka kubajyanisha yagwandise nawe
nimutari inzoka nawe ingoro tane mu ikambi udufasha urugamba
funde reka kurogota ubihe bishushe nk'ibi bivyiza ko kwiyonjora ukikura mu icyumviro cha bose ukabaza umutima wawe
uri gihemu warahemuka mu cyaha
funde si uguhemuka abantu bamaze kugira urunani niriyumvira bikwiye keshi bajana nyabahuru urufundi bavemwo utohoze ntuzira ubusa
ndabigusaba ndagiye kandi ngimbabaye
subira muri uwo muryango mushashe wironkeye
funderi we funderi garuka
Monica Monica irukuri
urya mugabo yarambiye neza ko bene ibi bibiri by'abamerike ubitereye mu ziko biturika nk'ibombe kanikire hirya rero ndagiteriremo igave kimitana baca kwibaza ngo nurubomba abanyabugo bateye mu ikambi hosho
Tell me where between.
Yo!
Tell me!
Tumara! Kiani Kigana deva to tear ye!
What in the womb on your
mouth? Muff! Muff! Niwewe!
Yo!
Muff!
Sa!
No, 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 papa!
Urumba! That is what's in ye, Quiakarika! Jamuna Katsu!
Yo!
Yimbrika, Nijena, Muffo! Yo! Vari Kumanava, Jamba Kibka! Yo!
Ewe! Katsuman the way! Wapapoye kombe bya bintu bya cyakete n'ivyo
ivyo
Zavuye bigenda gute
Nadia Nadia
Nibiki
Nadia ukopi Nadia nibiki ko wavyutse
ndafasha nora nyeke
Nimeamuka nikakuta niko mipeke Sasa, bitu gani? Kwa waje kuchara muri salo, raba ni sengeo du mate, unafanya nini?
None, nari kuguma mungitanda ndonde, kandi zansi kusinzi.
Nadia.
Rika shanora na abuzu konda wikira.
Ngomba la
imele basi, nsanga bandi mwikambi na akundi.
Wende wapi?
None ngire guti. Rika nemele ngeende
no. Apana Nadia, usifanya hivo.
Ili kena tisijewe shano. Wanu kutamu wanyifunde ringene yari achiti kikoko.
Sasa ushaka kwerekana kwa hivyo batu. Kike karivyo zile marime wa zote.
Mfe wa shano na nao.
Sawa basi jende. Basi nifanya ae.
Mfe. Mune uwe. Nushaka ngiri.
Nadia, ukitoka hapa mkartye. Utakuwa na confirme zile marimeur zote.
Ika nende nagi yifundira zocha meba anora. Wewe mwa problem. Unu shaka vrema amebe. Damu kunda shano. Amebe se nubu wande.
Sasa mapenza. Unampenda vrema. Nadia ura mukunda.
Damu kunda na urabizi kunda mukunda.
Sasa umukurikia munzirambi ile njia yake mbaya. Njo kumonesha kama unampenda vrema.
Ningirene. Uwe ninda dodora muri kino gitondo.
Ni nani? Urinde.
Ni chewe. Ni chewe.
He?
Ndi muhehe.
Muhehe.
Na jana mjua.
Muhehe nda mutsi. Niwa mugenzi wabafunde.
Ndi muhehe ni munyu kururira.
Mbe yanji we. Mwe. Niwiki. Ehizo mozo hemu. Kwa mozo zawe zuzo hivyo ndo ubuye.
Mwe yaani? Mwe.
Hila ingena chukumi.
Kwa nafana
na. Hukume nga yara emu kahing. Mwe niwiki kutatugira. Nora. Zarafuga ule nge saidi ya mchumba tumheji ifu. Kwa ingena yara kila chukumi. Yara fuu. Mwe.
Ayo yara ira tukubi tidukubi tira mu ishamba.
Yes.
Ah, twari twanyekeye.
Ye kimara mu ishamba.
Kwanje funike akira wifukuri.
Urakoze. Ibe bara gara yari kuye mu ikambi. Itwara yadutewe.
Fundere ni gute. Nacha bayi.
Nabibe. Nabibe nyagute ko twari turyamye. Tukata twumve ikintu gituritse ngibombe ngo. Twese twa fundurutse twiruka twese ubumwe wese ukwiwe nta makuru y'umuntu n'umwe nzi
wanje we ndagamana yanje baraye bamwishe cyane
yo oya 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 ndagiye mu ikambi kumurondera fundeli n'ukuri Ndimenga kandi wumva ibaragira iri kuye.
Abana tulia bavuga ngiye usende pale muka utazi uko bimeze.
Oya 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 ndagiye bicaho bishaka.
Eh gaso
sa.
Nawe sikuzinduka. Wamaze gushaka kwaza ya masaha.
Basha.
Nashitse kera. Habo ngida.
Sandra, karibu sha, ni wewe?
Gasu. Karibu ya usinza nyinga muri ibiro byawe. Urabitse?
Mbeko mengu je wakazi. Imvubase ndagucane kwa mami, ndaguhumukeke.
Uvuga ko tatu fusumbwira nigire. Ubuhonye nengira nirukana mu kazi kubera wewe. None uri kurasa mumbwira ivyimikeke.
Teka ni kibazo carakimuse.
Carakimuse.
None se amafaranga gusa ushaka? Data wanje akira ndagusubiza utwawe.
Sa? Waya rusi.
Wana kumbiye ikibazo cakemuse ntiwavyumva. Na utokwirigura yaharura yose arakwiye.
Ewe sindavyumva.
Washaka kubiye uko nyina arakwiye. Icyo tumva ni iki? Yeah? Mugabe Imana senga jewe gasore irakomeye n'ukuri iyo ntarwa kano kazi sinzi uko byo havuye bigenda n'ukuri
nda kubaze gaso
sa
mu bisanzwe aka kazi we wakaronse gute oya n'ukuganira
umve basha sa
oya n'ukuganira
nakaronse nkuko abandi bose bakaronka n'urugira nari ubumera bw'Imana
sha komeruka nigiye dukora ikibazo nk'ivyo abatumenga byari byagoranye Posti yu mwasisa administrativi wewa hilo nsewi genze kute.
Uvesha sandi. Idu ni tubira ndireko. Uwe shima gusako mahera ya uya ronsi. Haribi indi.
Behoho. Kota nindu nimu mazuko ranga hakuri izini. Ayo maheru chiu ya kura henu kwezi kutara hera nguhemke. Shagasu.
Kurusa kusha sandi.
Uya avugishu.
Menya gusako muzimu muna chamu wihuhu sivikaze. Mugawa bikateba bigahiti.
Mama shaga sore.
Jina njuru mvuruja.
Fondi. Kumama ya kunya kati vijakati. Ile kati chewe witu. Ika subika kitani. Isha. Ahambu wa mwanda si homi nishwa. Imu mkina hini suri landa kanwa.
Iye bati wakitu kikira uija. Kendo mbundu lehi kura ramu mbutu.
Yo. Jewe ni nyari ya fata nyini isi.
Iye.
Kubuji yose kamuhungu. Tumuza mwere di shamba.
Iye. Nane kuhumba. Nube wabishi ya wakamaza kumenu kutukwe.
Ndika shakufijini.
Iye. Fundi.
Iye.
Hiraba muhungu.
Iye. Ubonyiki.
Hiraba hali ya mikambi.
Beba shaba jani bandi.
Inge tulabe. Uja wakitambara mumutukwe ni katuba. Namu heyengu uja barikunge. Namu bonyi.
Uja sunora barikunge.
Wabonye rero abasiruko barabatwishijamo kwari bo baraye bazokutumara bafatanije n'abanyabuko je guharura ibiziga by'abarengero baraye bishe
oya mugamo nawe n'ucumuka gucyo
utikiga fundi none data wanje ko wumva usigura gute kwari bo bambere baciye baza baragaya kaya ngaha mu ikambi harayihabaye igitero abandi bose n'ubona ko tumuze mu mashamba eh suko badico baraye bakoze
mugabo wabiri
mugabo iki eh ndikimenya amenya aba bari kumwe n'akajya gakubwa k'akanyabuko
sha
eh
Mukabi bintu
ibiye nikeri huraba wabonye na Nadia wawe ko bari kumwe
Nadia
eh
aje
sigureje
eh
tukubwira ko na wenyine asigye akorana n'abantu gaharira
eh po
ati po
Nadia no mushiremwe
kweri
ibyo ntabirimwe
cyane hiye funde kandi uwo mujye mukobwa umwe yagutwaye ubwenge
umberero
ushobora guteshwa umutwe n'umukobwa Baresha ze kutumara mugaho umengo nushaka kubona yuko utubangamiwe
jembere ndumengo yewe none kubera iki kijya kintu chaturitse rimwe
umvize rero bwabo kugubwawe
iyo kibari gitero ubwo ntibari kuraza kenshi
umve wa muhungu nani aho we nusha kumva ko urumukenyuro bagize ngo babanze badupime barare ko dushora kwirwanira mu nyuma bazoje bagira gitero sina busiko
mugabye byose nibyo ari kuribwira ntawuzi ko ari byo
umve
Sha, jambo numengo, tukamanza tukajitonde,
guti,
tukamenya neza ibyabaye byari byo.
Ikiganiro rero muri kirukuri nicyo dusorejeho ibiganiro byacu byo kuri uyu mwanya, ariko kandi tunabamenyesha ko amakuru tugezeho ari uko ukeko kuba hari we wari umaze iminsi yohereza amabombe akayohereza abayobozi barimo nabo mu ishyaka ry'abademokrati inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamenyekanye ku izina rya Cesar Sayoc Jr. nuwo mu mujyi wa leta ya Florida biravugwa ko afite imyaka 56 y'amavuko iyi nkuru turaza gukomeza kuyibagezaho mu bindi biganiro byacu biri imbere Chuti rero hano dusoreje ibiganiro ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Cedric Franklin yarafatanije na Bonsa Tufa na Eugenia Mukankusi kuri mikoro mwese rero mbashimiye cyane kuba mwaduteza amatwi mukomeze kugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu ijwi rya Amerika